abanyagihugu c'Ubusweda.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. U Rwanda turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3. Ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ubumwe bw'Uburayi n'Uburundi bagiye kwiga uko ibihano bwashyiriho byakurwaho. Ambasaderi w'uwo muryango mu Burundi yabiganiriye na Minisitiri w'Intebe.
Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira.
Uwo ni Hassan Ngendakumana, umuvugizi wa Minisitiri w'Intebe w'u Burundi. Muri Uganda ho impunzi z'Abarundi ziratangira gutahuka mu cyumweru gitaha. Aya makuru n'ayandi mu buryo burambuye ni mukanya tugumane. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi. W'icyo gihugu n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu kwezi gutaha bitangira ibiganiro bigamije kureba uburyo Burundi bwakurirwaho ibihano bwari bwafatiwe mwaka 2016. Muri iki cyumweru dusoza, Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yabonanye n'uhagarariye uwo muryango mu Burundi, baganira kuri icyo kibazo. Eloge Willy Kaneza nibyo tugezaho.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, userukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yatangaje imigambi uwo muryango ugiye guterera kugira ngo irangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement, c'est l'organisation de la réhabilitation de la route nationale qui permet de relier les villes plus intenses entre Bujumbura et la RDC. Ça c'est un gros projet quand même.
Na 15 aho imigambi itari mike yaranguwe biciye muri cya kigega cy'abanyaburayi kijejwe iterambere arico FED. Ariko inyuma y'amatora y'2015 iyo migenderanire yaratosekaye cyane, aho Union Européenne yafatira ibihano u Burundi. Burundi nabwo bukavuga buti ibyo bihano byari bihano by'agahotoro kandi bitagira ifatiro. Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa. Mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimye cyane kuri iyo nyifato ya Union Européenne yo gushaka kuganira n'u Burundi kugira ibyo bihano bihave. Mugabo yashimitse cyane gose ku byerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya Union Européenne n'u Burundi. Iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cane cane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishira no kwizana ku Burundi. Imigenderanire ifatiye no kubahana.
Umwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu n'ukwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Amakuru y'u Amerika ryaronse nuko kuwa 19 ukwezi kw'icumi kuza hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa Buraya kugira barabire hamwe uko ibihano vyafatiwe ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika vyovanwaho. Ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengejanije kuvyita ivy'agahotoro basaba ko vyokurwaho. Eloge Willy Kaneza, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, leta y'icyo gihugu iratangaza ko yiteguye kwakira impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nakivale muri Uganda. Zaherutse kwandika rero zisaba Perezida w'u Burundi kuzicyura. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi iravuga ko izatangira gucyura izo mpunzi mu cyumweru gitaha. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali aratugezaho inkuru irambuye.
Uburundi bwifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiyemo hanze, cyane cyane ziri mu karere ka Afurika y'ubuseruko no muri Congo. Aho ni mu gihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemo n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR, maze bagatahukanwa. Abarenga ijana bari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baciye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa na bagenzi babo bo mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi Inakivale guhunguka, rivuze Imana Charles.
Umwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale, ariko uyu munsi abatwifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu bumva amahoro ari meza mu Burundi twaje tuvamo. Twagerageje kwandikira Perezida wa Repubulika y'u Burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyira mu kuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro, na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakoregi twasize mu gihugu, bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa. Natwe twafifuje rero yuko twamwandikira kugira dushike mu kiriya gihugu cyacu, nuko yotwemerera yuko by'ukuri busubira mu gihugu cyacu akabidufashamo.
Abo bemeza ko inyuma yo gushira habona icyifuzo cyabo, ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagigwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi burabizeza ko bazotahukanwa vuba. Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwiye Ijwi ry'Amerika kuwa kane uheze igihe yariko yakira abahungutse bavuye mu Rwanda.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenicubahira umukuru wacu w'igihugu cyacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa vyisunze amategeko, kandi mukanyamuneza nkaka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda.
Abadashigikiye ico ciyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu cy'u Buganda cabahaje indaro n'icyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi kuguma babitajeho babakingire n'umutekano.
Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu, guhohotera abantu, bwicanyi ndengerabutungane, kutaguronka uburenganzira bwo kuja mu mugambwe, ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye. Ibyo byose ntabiri mu gihugu, ntawujijwe gutaha. Umuntu agataha ari wavyishakiye, gusa ubwo bazigira mu gihe byoba nk'uko byakozwe muri Tanzania, leta zibiri zikumvikana hakaca hakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'Abarundi.
Mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye Rusenda muri Congo batorotse kambi bashaka guhunguka yamara bagarurirwa ku mupaka kuri Tanganyika. Nkurikiye avuga ko aba ku ndwiza bazotangura gutahukanwa.
Ico kibazo cyabo twabamenyesha ko muri leta y'u Burundi ubushikanganje bubijejwe dusanzwe tuvugira twagifashe nka nkama, twarakwirikiranye ivyabo kandi turabivugana n'abo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi, ku buryo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango zindi bitangura tuzoheza nabo tukabakira vyisunze amategeko kandi mugateka kabo.
Anongera koko ibibanza vy'imfata kibanza vyo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mihari mwe vy'ikibanza. Hari abavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake, sivyo. Dufise ibibanza bibiri, icisongore gishobora kwakira abantu 600, dufise n'icikinazi gishobora kwakira abantu 1,200. Nukuvuga ko nubwo bozira rimwe ari 2,000 cyangwa 3,000 twoshobora kwakira nta nkomanzi. Baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Abari mu Rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa, abarenga gato 1,000 bavuye mu ikambi ya Mahama. Ishami mpuzamakungu HCR yemeza ko n'ubundi wese yifuza gutahuka rizomufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'2017 kubahunguka bavuye muri Tanzania. HCR yerekana ko Abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato 331, abenshi bari muri Tanzania ahariyo hafi igice cabo hagakuri kumurikira Rwanda hanyuma Buganda na Congo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru, tukivuga amakuru y'impunzi z'Abarundi izirenga 400 zimaze umwaka mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge iri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika Demokarasi ya Congo, ziravuga ko zifite ikibazo cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikiza cya COVID-19 kubera ubucucike bwaho ziba. Zirasaba ko zakwimurirwa ahantu hagutse nk'uko zabitekerereje umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo uri muri Republika Demokarasi ya Congo.
Tumwe nk'abaye muri iki kigo cya Monge Monge, iki kiza n'ukuri kiraduteye ubwoba kandi ubwoba cyane, ndetse si uno munsi gitangiye kudutera ubwoba. Nk'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwesipasa amametero hagati y'umuntu n'uwundi, ariko tubwe ngaha muri transit tubona atari ko bimeze. Na mwarijya usanga mu isari imwe tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri, ugasanga dufise akarago kamwe, kajya akarago kamwe tukakajyamo ko turi nk'abantu batandatu. No kuvuga ugacusanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba. Hanyuma ikigeretse ko ugacusanga kandi nta mazi turonka mu buryo bw'isuku, dushobora kumara ukwezi cyanke nk'irwe zibiri zirenga ata mazi turonka, amazi turinda tugenda kuyarondera hanze, ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze.
Vraiment uko tubayeho nk'uko umenga turafunzwe, kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri, ariko turagerageza kubabwira yuko bodukuraho kuko turi benshi, ariko ntago bigeze badukuraho. Kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye, nta muntu ahereza umwanya uwundi kubera turi benshi cyane. Icyo dufitiye ubwoba ni uko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera. Icyo dusaba HCR na CNR ni uko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo mu Kimonge Monge, bakadutwara natwe imurongwe umwe wese akaba ahantu hiwiwe.
Bari batubwiye kibazo cy'uko mwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya icyo kiza. Mugabe Imana yarafashije, ntabwo cyadufashe. None mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha, n'iyindi ngwara nisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha.
Bo kibazo dufise cerekeye corona ni kubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana, ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri swebwe, iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya. Nk'akarorero aho turi n'ahantu turundanye n'ahantu turi benshi cyane gose turashobora kuronka naho uca. Kinacyo nakongera ko problema mu dufasha mu kwatukura ngaya kuko turaharambi igihe kirekire, kuko ingwara nubwo tuyikingira niziguma zidufata ntitumenya n'ingwara nyabaki.
Twebwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa n'uko menga baraduhebye, nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi corona. Turamaze kubona ku bandi ubusanga baba hari ubuntu bw'ubufukamunwa, ariko twebwe ngaha nta muntu n'umwe agafisi. Kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mugiye muriko muravugana. Icyo twosaba natwe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira ka utwo dufukamunwa aha mu rupangu, natwe batuzana utwo dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke. Hanyuma imbere y'uko bazana ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire, kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu, kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye. None twebwe ngaha baraduhebye kubera iko adashobora natwe kudukingira. Ngaha turi benshi cyane, ariko tuguma twegeranye duhemeranirako. N'uwo bayirwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso. None twe tuzogira gute, twuho twikingire gute?
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576 na kilohertz 17,073. kumusi wagatanda tu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ronald Bell washinze Orchestre Cool and the Gang yabaye ikirangirire muri muzika hejo yitabye Imana afite imyaka 68 y'amavuko yaguye mu birwa bya Virgin Islands. Imvano y'urupfu rwe ntiyatangajwe. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umunyamakuru wakurikiraniye hafi ibya Orchestre Cool and the Gang. Jabo Jean-Marie yamaze imyaka myinshi akora ibiganiro bya muzika kuri radio y'igihugu mu Burundi no mu Rwanda. Baraganira ku mateka magufi y'itsinda ryabo bacuranzi no ku buzima buganya kwigendera.
Uyu mugwi Cool and the Gang ni umugwi wabayeho kuva kera, kuva nko maze kubivuga kuva mu 1964. Mugabo n'umugwi cyane cyane waje kumenyekana ubani cyamamare cyane mu myaka ya 1980. Iyi Cool and the Gang rero ikaba yarabaye groupe cyangwa umugwi ukomeye cyane w'umuzika, muzika bita pop and soul, na nyuma yaho baraje no guhindura bajya muri rhythm and blues. Hose baguma baba bantu ba mbere kenshi na kenshi batwara n'imidari itari mikenye.
Kuba ariko baratwumviriza ngo babwira imiziki yashitse ku nyota mu album basohoye.
Imiziki ni myinshi cyane. Uyu Ronald Bell nk'uko ariko turabivuga ni umuntu yatanguje mu 1964 kandi yari kumwe n'uwavukana nyene akaba ari n'inshuti ye magara yitwa Robert Bell. Hanyuma ukaba ari umugwi wa soul na funk cyane cyane nk'imiziki y'abantu bibuka yaciye agahigo nk'uko babivuga, ariho za Ladies Night cyangwa Get Down On It, ariho za Fresh. Iyo ni miziki yakunze kutwara imidari myinshi, na cyane cyane n'imiziki yabo yakundwa rwose n'abantu bakunda gutegura amasinema, ariyo nk'imiziki yabo yagiye ironka imidari myinshi kubera yagumica mu masinema. Na twofata nka Saturday Night Fever cyangwa La Fièvre du Samedi Soir, ya aho dusangamo ivyamamare nka ba John Travolta na Olivia Newton-John babonye za Grammys Award mu 1998. Kuvuga rero yuko iyo miziki ya Cool and the Gang yarakundwa rwose abenshi, haba no mu bindi bitaramo vyinshi. Niba wibuka neza rero Fideli, kumbure uba wari ukiri muto nyinshi ndabizi, mugabo n'ubu ugiye mu bintu bya cyangwa yashize zohura n'imiziki bita nka Celebration. Celebration ni umuziki wakunzwe cyane n'ubu gikundwa, urakunda kumvikana cyane ahantu abantu barushinze urugo rwabo, kuko ni umuziki wavuzwa cyane muri za weddings cyane cyane indirimbo zari nyinshi. Mugabo na mbere y'iyo myaka hose Cool and the Gang yamye ari umugwi uri hejuru cyane, ari imiziki itakigera yibagirana. Natwe twasanze iriho nka za funk stuff, jungle boogie, Hollywood swinging n'izindi nyinshi hose. Rero uyu Ronald Bell yigendeye akaba asize za album nyinshi cyane za Cool and the Gang. Icyo nabibutsa Fideli nuko umu mwaka w'igihumbi kimwe na 1979 hari undi mugenzi wabo yaje kubasanga yitwa James Taylor.
Nibyo nashaka mvuge, hari abavuga ko mu mwaka w'igihumbi kimwe 1979 igihe uwitwa James Taylor aje akifatanya n'uwo mugwi Cool and the Gang, ariho wagize igihagararo ukamenyekana cyane kurushiriza kubera ijwi ryiwe avuga ko ryari rimeze neza. Yarasanzwe agira ibiteramo mu ma club. Ku bwanyu muribaza ko yazanye ikintu kirengeje ko uwo mugwi wari ugeze?
Yazanye ahubwo ingufu nyinshi yazanye ingufu nyinshi uko muri ico gihe muri yo myaka nyene muri za 79 hari yindi migwi yari itanguye nayo kuduga cyane itanguye no kuboneka da ugasanga kure ndegengi irasa n'ingenda kandi zazo zabushe zazo zitabona neza uyu James Taylor rero niwe yaje kwifata mu bitugu kuko yari umuvokalista akomeye cyane akaba yarazanye n'izindi ndirimbo kubera icyo gihe twavuga yuko ibihe byari bikomeye mu muziki cyane cyane muri music industries byari bikomeye nicyo gihe nyine haza nka za disco kazikoza badona sama icyo gihe hariho ba aba bari abava muri mu gihugu cya Sweden kure ndegenge rero igasanga irafite abantu benshi baguma bayiva ku rero James Taylor yayifashe mu mugongo cyane azana n'iyindi miziki n'izindi style za rhythm and blues ku buryo uravye nko muri bijya bavuga by'amapalmarese miziki nka za Billboard wasanga za top 10 bakamara kuri ivyo bibanza amezi menshi iyo yo no kugira sinzi ko ari kindi w'ubufisi mbazo
yego uravuze ko cyane cyane nk'aba baririmbyi uko bagenda ibihe byigira imbere hagahinduka ama style n'ishi wasanga bibagora kwiadapta ndabivuze mu rurimi rw'igifaransa ariko kuri Kure Ndegange barabandanije mugo baravuga ko James Taylor amaze kuva muri uwo mugwi mu mwaka w'igihumbi 1989 Kure Ndegange yasani yasambutse niko ubibona
yasani yasambutse kobera benshi urabona ngakujya abakunda umuziki cyangwa abavuza imiziki cyangwa ba musicians iyo bamaze kugira icyo novuga mikoro menshi cyangwa amahera menshi usanga umwe wese ashaka kuririmba ukwiwe icyo gihe rero baratakaje ingufu nyinshi kubera nicyo gihe hari haje ba Jackson 5 ari Michael Jackson hari haje abona kubwira ba Donna Summer icyo gihe cy'ama disco abanyarwanda batanguye baratangura kuza barabura umwanya mu mapalmarese kandi batumvikana hagati yabo
witegereje umugwi Kure Ndegange n'iyindi migwi y'ico gihe kuva batanguye mu myaka y'1960 gushika kumbure mu myaka y'1990 tufate mubona uwo mugwi mu klasahe mushira he mu yindi migwi ariko makomeye twa tusanzwe tuzi umuntu aravye na style zitandukanye mu mateka
twabanza ku klasa mu muziki w'Imba mu muziki w'Imba no kuvuga yuko nka Kure Ndegange yari ikomeye cyane muri rhythm and blues hanyuma ikongera gukomera muri za funky zirimo mu za rhythm and blues na ma soul kuko abandi baje bazana izindi style ya music mugabo barakomera kuri rhythm and blues gushikaho batangiye kuzima bari bakera ba mbere
ururirimbo mwibaza ko rugikundwa cyane gushika ubu rwabo mwibaza ariko ari celebration ari fresh canke indirimbo nka zose kuko uravye nka ngaha muri America sinzi mu bindi bice byo ku isi indirimbo nk'izo za kera ziracakinwa cyane ku ma radio ziracavuzwa no mu biteramo mu bibanza by'ibiteramo nk'ama boîte de nuit mwibaza ko nkuko bavuga mu kirundi ngo agashitsi ka kera kavumbika umuriro naho budufise abavuza umuziki abacuraranzi bashasha bizi generation shasha imiziki nk'iyo ni miziki mubona izoguma ifise ikibanza mu mateka
icyo nakubwira nuko umuziki wa kera kandi ugumugaru kugaruka no mu majeneration yose usanga ari celebration kuyo ifise n'ikivuga kandi abantu bakayisanga muri benshi kuko nayo iza nko mu makwe bizi mikuru ni nk'ijya ya Happy Birthday ya Stevie Wonder ni ya kera mugabo birazi iminsi yose abantu bari kwaragiranije ni celebration rero yakunda kugaruka cyane ikagaruka aya makwe muri iminsi mikuru kuko usanga ari indirimbo ihuza urungano rwose
naho kubavuga nk'abakura mbere abamaze gukura mu myaka bafata nk'izo ndirimbo bazikurikiranye kuva mu myaka ya 1960 gereranya n'imiziki y'ubu y'izi generation nshasha abo babakura mbere baravuga ngo umuziki usa n'uwapfuye witavye imana mu myaka y'1990 cyangwa mu myaka y'2000 abakiri bato nabo bakavuga ati nizo style tugeze ko ubu niwo muziki wacu ibyo byanyu bya kera ni byanyu iyo gap iri hagati yabo ba kera bakura mbere n'ababubu uyifata gute ubona bimeze abo bakura mbere baranose igihe cyabo cy'iyo muziki y'ubwo bwoko yabaryoheye abubu nabo bafise uburyo bwabo uko ibihe bigenda birigira imbere uko kutumvikana hagati izo mpande zibiri mwe muhagaze he mubibona gute
yo gap irumvikana umuntu ukitegeza kuhama iyo gapi irumvikana none ndakubaze kobera iki abakurambere badakunda umuziki ugezweho mugabo abagezweho ku burungano abajene bagakunda wa kera urashaka kwibaza igituma igituma kiroroshe cyane igituma nuko uwo muziki wa kera wari ufite message wari ufite text warigisha warakengura ukawisangamo ukakura n'isomo none uravye nk'umuziki wo muri no minsi ni bakenye cyane batanga umuziki urimo isomo aho gusanga batoyi bacu cyangwa abana bacu bari kora kuporora ivyo hanze ivyo gutangaza uri kurara wa clip yo ngaha muri region turimo ugasanga umwana ari kuri clip ugasanga yambaye ikoti umengo ari barafu cyangwa ari muri iveri ivyo byose ni gukuporora ngo abakurambere ba kera barumviriza n'imiziki yarimo text yarimo message yarimo education ariko urumva nawe hazi ibivyuma bigezwe ko vya numerique vya computer araja ngaho nyene agakurikiza ivyo urwiza kuvuga cyangwa ivyo piano yaniza kubwira agashyira ku imiziki mugabo ukarondera icyo yaririmbye kwa kibura baririmba bagatanga na message bariho benshi babasore n'inkumbi batangaza message nziza mugabo hari n'abandi urondera icyo yaririmbye kwa kibura
yego baravuga ko na kera imiziki y'abakera umuntu yari dagadura kerekana ubuhinga bwiwe afite ijwi ryiwe rikabiryo abantu bamaze kurishima ryaguma riga ariko ubu byose biri kuri ibi byuma nyabwonko aho bashobora guhindura amajwi n'amajwi y'umuntu bakayahindura bakagira uko bashaka ibintu byose hari abavuga ko byagiyemo amafaranga menshi umuziki ubu kwataye akanovera niko ubibona muri make
akanovera je murandabibona cyane cyane nk'iyo usanze bakurambere barukwabo atabantu benshi bagora usanga baba kubita akadiho bibukiranye vye bya kera ugasanga bararyohewe cyane aho rero nk'ibi byo muri ino minsi biragoye kwidagadura ko nako no kwidagadura utari kuraronka ubutumwa cyangwa message cyangwa ikintu uri kuringira ko bakubwira ati ibi ni byiza muri uwo muziki na uravye nk'izi celebration zaragaruka baravuga ibintu byiza bakavuga abantu bameze neza barwubatse bahanura n'abandi kugubaka izi za fresh bariko barakundwa akazi umukobwa bakamukundwa akaza mu majambo meza atari amajambo usanga ariko la jeunesse
murakoze cyane murakoze turabashimiye Jabo Jean-Marie umumenyesha makuru yigeze kuba afise ikiganiro Radio Vacances mu Burundi tumuziki w'abakiri bato twariko tuvuga kuri urupfu rwa Ronald Bell ari mu bashinze umugukuru hari kera ari mu bashinze umugwi Cool and the Gang mu mwaka w'1964 ari kumwe n'uwo bavuka na Robert Bell akaba yitavye Imana afise imyaka 68. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe.
Nshuti muduteza amatwi amakuru yacu yaka kanya na hatu ya soreje reka nshimire mwe mwese mwari muduteza amatwi na bagenzi banjye bandi bamfashije kubagezaho aya makuru mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe.